ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamyanza i Washington DC mu kirundi mu Rwanda. Muri neza afite ministre de Tramanyi muri kumwe na Frederic Undikije. Mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shotweza ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda. Turi ku FM 104.3 Ijwi ya Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri saha. Musenyeri mukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega aratera kamo indongozi z'u Burundi kazisaba gushira imbere yubahirwa ry'agateka kaza muntu, naho umugambwe uri kutetsi awusaba kwerekana mu bikorwa Imana uvuga ko washize imbere aho kubivuga mu majambo gusa.
Ndaratumye kuzirikana neza icivugo cyanyu cyiza muri iyi minsi kijanye no kubahiriza umwene gihugu wese.
Uyo ni musenyeri mukuru wa diyoseze ya Gitega Bonaventure Nahimana asaba indongozi z'u Burundi gushira imbere yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu. Abajejwe intwaro bugaye koperative 17 kuri 21 zimba izahabu mu ntara cy'Ibitoke kubera zagirizwa ko zikora mwimbu ntugaragare. Impunzi z'Abanyekongo zahungiye mu Rwanda zirababajwe cyane no kubona igihugu za mukamwo kidafise ubushake bwo kuzisubiza mu gihugu zahunze zibamwo. Abahinga muri politike y'ubanyi n'amakungu bemeza ko leta ya Kongo ifise ubushake buke bwo gutahukana izo mpunzi. Muri leta z'ubumwe za Amerika bubaye bwa mbere mu mateka umwirabure atuwe kuba buramatari ya leta ya Maryland iherereye mu buseruko bwa Amerika. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ntihagiraho muja mu kanya. Aya makuru tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi. Abantu batari munsi ya 78 bahitanywe n'ubukanye muri Afghanistani mu gihe igihugu kiri mu bihe by'ubukanye bukabije bitigeze bibaho mu myaka irenga 10 nk'uko abayobozi barahi babitangaje. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeni Ukangutse.
Abayobozi bavuze ko mu ntara 8 muri 34 zigize igihugu habaruwe abantu bapfuye bazize imbeho. Ubukonje bukabije mu myaka 15 aho igipimo cyo hasi cyabaye munsi ya 34 kuri dogere Celsius. Ni ukuvuga ko ahantu hose hari amazi ahita ahinduka barafu. Ubwo bukonje bwibasiye Afghanistani mu gihe igihugu kiri mu bibazo by'ingutu bijyanye n'ubukungu. Imiryango myinshi itanga ifashanyo yabaye isubitse ibikorwa byayo muri ibi byumweru bishize biturutse ku buyobozi bw'abatalibani buvuga ko abakozi b'igitsina gore b'imiryango itegamiye kuri leta batagomba gukora. Byatumye imiryango itabasha gukomeza inyinshi muri porogaramu zayo mu gihugu gitsimbaraye ku migenzereze ya kera. Abdullah Ahmad, umuyobozi w'ibikorwa by'ubutabazi ku kigo gishinzwe ibibazo byihutirwa muri Minisiteri y'Ibiza, yagize ati "Ibihe bizarushaho gukonja mu minsi mikiri imbere, bityo rero ni ngombwa gutekereza ku mfashanyo y'ubutabazi ku bantu bagezweho n'ingaruka." Ibiro bya ONU bishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi OCHA mu cyumweru gishize byavuze ko inzitizi zishyirwa ku bakozi b'abagore zirimo kubangamira ibikorwa byo gutanga imfashanyo. Amatungo agera ku 77 nayo yarapfuye mu minsi 9 ishize. Hari ubwoba ko bizatuma ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa kirushaho gukomera.
Urakoze Jeni. Mu minsi naho abashingwamanza bahagaritse akazi igihe mu gihe mu kiringo kitaratomowe neza bashavujwe n'abagenzi babo batandatu bafunzwe. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Toma Kamilinde.
Intandaro y'iyi myigaragambyo irahera ku itariki ya 5 y'uko kwezi kwa mbere mu mujyi wa Marsa Matruh mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu. Abavoka barwanye n'abanditsi b'urukiko ku mugaragaro. Ejo rero abavoka batandatu bakatiwe gufungwa imyaka 2 bahise bajurira. Urukiko rushobora kuburanisha ubujurire bwabo ku cyumweru. Hagati aho ariko urugaga rw'abavoka bo mu Misiri rusanga ifungwa ryabo ridafite ishingiro rigaragara. Bibaza impamvu urukiko rwihutiye kubahana kandi nk'uko babivuga nta anketi zimbitse zakozwe. Niyo mpamvu rwatangaje ko abavoka bose bo mu gihugu bahagaritse akazi guhera kuri uyu wa 4 kandi mu gihe kitagenwe. Basobanura ko batazasubira kuburana mu nkiko no kugira uruhare urwo ari rwo rwose muri anketi zose z'ubushinjacyaha. mu kwezi kwa 12 gushize nabwo abavoka bo mu Misiri bakoze imyigaragambyo yakataraboneka mu gihugu kwigaragambya bibujijwe bateraniye imbere y'icyicaro gikuru cy'ubugaga rwabo I Cairo bamagana uburyo bushya leta yashyizeho bwo kwishyuza bakoresheje ikoranabuhanga
Leta ya Ukraine umunsi kwa kane yatakambiye inshuti zayo zo mu burengero bw'isi ngo zirungikire imodoka vya gisirikare vyo mu bwoko bwa Blende byo gufasha ingabo zayo guhangana n'iz'Urusiya n'inkuru dushikizwa na mugenzi wacu Jenny Mukanusi
Igihugu cya Ukraine cyavuze ko Uburusiya bufite akarusho mu bijyanye n'umubare w'abasirikari intwaro n'ibikoresho bya gisirikare umutegetsi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuganye n'ibiro ntaramakuru byo muri Amerika The Associated Press amwe n'umutegetsi w'Ubudage uvuganye n'ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters bavuze ko Ubudage bwakwemera ko amatanki abiri Leopard yoherezwa muri Ukraine igihe Amerika yakwemera kohereza amatanki yayo Abrams itangazo ryo kuri wa kane ryaturutse muri Ukraine ryaje mu gihe Minisitiri w'Ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin yageze mu Budage kubonana na Minisitiri w'Ingabo mushya w'iki gihugu Boris Pistorius no gukorana inama ejo kwa gatanu n'itsinda rya Ukraine riyobowe na Amerika ryashyiriweho kurinda Ukraine kugira ngo baganire ku bikenewe mu rwego rwa gisirikare Amerika byitezwe ko itange inkunga nshya ifite agaciro ka miliyari zirenga ebyiri z'amadolari ikubiyemo imodoka za burende Stryker ariko nta matanki Abrams arimo
Umushikiranganje wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe kigega Janet Yellen hamwe n'intumwa rongoye ejo ku munsi wa gatanu bazotangura ingendo muri Afrika n'inkuru dushikizwa na mugenzi wacu Jenny Mukanusi
Minisitiri Yellen azatangirira ku ndahiro ihamye y'ubufatanye n'ishoramari ijisho rishinzwe ku mahirwe ajyanye n'ubukungu yatanzwe n'ubwiyongere bw'abaturage muri Afurika mu ijambo azageza ku banyemari I Dakar muri Senegal Yellen azagaragaza icyerekezo kigamije gushimangira umubano hagati ya Amerika na Afurika nyuma y'imyaka 40 ubushinwa nka mukeba wa Amerika buri hose mu bijyanye n'inguzanyo hamwe n'ishoramari mu mpande zose z'uwo mugabane mu ruzinduko rwe rw'iminsi itatu biteganyijwe ko Yellen azagera no muri Zambia no muri Afurika y'Epfo Ruje nyuma y'inama ndende yagiranye kwa kabiri na Vice Perezida w'Ubushinwa Liu He Zurich icyo gihe impande zombi zagaragaje ko bikenewe kurushaho gukorera hamwe mu bibazo byugaje isi muri rusange nk'ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe hamwe n'ibyibura ry'ibiribwa uyu mutegetsi wa Amerika hashimangira ko umuhate wa Perezida Joe Biden n'abandi bayobozi ba Amerika ugamije kurushaho gushimangira umubano igihugu gisanganywe na Afurika ariko binagaragaza ibindi babona byasimbura uburyo ubushinwa butanga inguzanyo n'ibindi bijyanye n'amasoko
urakoze Jenny muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Leta ya Maryland yimitse buramatari wayo wa mbere umwirabure yanditse amateka rero ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamilinde
Westmore afite imyaka 44 y'amavuko n'umudemokrata yabaye umusirikare mu ngabo z'igihugu muri urwo rwego yarwanye muri Afghanistani mbere yo kuva ku rugerero yatowe mu kwezi kwa 11 gushize atsinze kure umurepublikani Dan Cox wari ushyigikiwe n'uwari umukuru w'igihugu Donald Trump yamurushije amajwi 30%. Mu byo yavuze mu ijambo rye amaze kurahira harimo by'umwihariko kwita ku bibazo by'umutekano nko muri Baltimore umujyi wa mbere munini wa Maryland urugomo rw'imbunda ruri hejuru mu mwaka ushize rwahitanye abantu barenga 300 ariko rero Westmore yinjiye mu mateka y'igihugu kuba guverineri wa mbere w'umwirabura w'imwe muri leta zateje intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu zashakaga kugumishaho ubucakara mu ijambo rye yakomoje kuri ayo mateka y'abirabura bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahereye igihe ubucakara bwatangiriye asoreza ku ntambwe bamaze kugeraho abaye guverineri wa gatatu mu mateka y'igihugu utorewe kuyobora imwe muri leta 50 zikigize nyuma ya Douglas Wilder wabaye uwa mbere mu 1989 muri leta ya Virginia n'uwa kabiri Deval Patrick watowe muri leta ya Massachusetts mu 2006
Barakoze bagenzi bacu Tuma Kamilindi na Eugene Mukankusi badushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko muri kumwe n'abandanya kumviriza Radio Hijwi rya Amerika isamyanira I Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Kanya amakuru mu karere ka Afurika ibiyaga binini makuru tutanguye mu Burundi musenyeri mukuru wa diocese nkuru ya Gitega aratera kamwe indongozi z'u Burundi kazisaba gushira imbere yubahirizwa ry'agateka kaza muntu naho umugambwe uri ku butegetsi usaba kwerekana mu bikorwa imana uvuga ko washize imbere aho kubivuga mu majambo gusa kuva kuri uyu wa kane rero Gitega atanguye igikorwa cy'iminsi itatu cy'umugambwe CNDD FDD ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eloge uri Kaneza.
Awali kuri paruwasi yitiriwe umweranda Francisco ku murwa mukuru wa politiki Gitega kuri uyu wa kane mu gatondo abategetsi b'inzego z'igihugu uhereye kuri president Ndayishimiye yaherekejwe n'umukenyezi wiwe hamwe n'indongozi za CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi bari bitabiriye amasengesho atangura umwaka y'uwo mugambwe. Mu nkuka ya misa yasomwe na musenyeri mukuru wa Gitega Bonaventure Nahimana yagarutse kubahiriza agateka ka kiremwa muntu ibwirizwa kuba inkingi y'intwaro rusange nyakuri
ararongoye abandi Mose gotose ko komeza iyo nyifato yo kuba no kubahiriza mwene wacu umuntu wese akoroherezwa mu buzima bwiwe kugira ngo atunganirwe mu byo gufungura haba mu by'uburaro haba mu byo kwigishwa haba mu byo kuvuzwa haba mu by'akazi mu byo gusonera no gukingira ubuzima bw'iwe mu gushinga no mu gukomeza intwaro yubahiriza ubuzima bw'umunyagihugu za kiremwamuntu ikubahiriza ubutungane kuri bose.
Yahamagariye umugambo uri ku butegetsi kugaragariza ukwemera Imana uvuga ko washize imbere mu bikorwa atari ku munwa gusa.
Injira yacu n'inyifato yacu bitandukanye ukwemera kwacu ni kuri mu majambo gusa ukwemera kwacu tumirizwa kwibonekeza mu bikorwa za misi yose atwemera Imana ko ari mwese ugira neza ariko na mashetani nayo nyene anatwemera kandi atwemera iyo mana shingiro n'amaherezo ya byose iteka n'icyubahiro tugiha bibonekera mu iteka n'icyubahiro umuntu yaremanywe agasukanye ndabatumiye kuzirikana neza icivugo cyanyu cyiza muri iyi minsi kijyanye no kubahiriza umwenegihugu wese mu mpande z'ubuzima bwiwe bwose harimo by'ubutunzi harimo by'imibano harimo by'ubutungane harimo bwa politiki atawuraze amamuko yiwe ubwoko bwiwe umugambi wiwe.
Mu bitanzwe umukuru w'igihugu mu makoraniro nk'aya yahora agica ashikirije mu isengero ariko ijwi rya Amerika ryabwiwe na bamwe mu bakozi b'Imana Katolika ko aheze igihe Vatikani ku cyicaro cy'umwungere mukuru wa Katolika bafashe ingingo ko atabategetsi bazoja baratangira amashahuri mu ngoro z'Imana. Ku muhingamo igikoranire rusange ku banywanyi ba CNDD-FDD n'abakunzi b'uwo mugambwe uri ku butegetsi mu Burundi bahavuye baja kwiginana ku kibuga cy'indege kiri hafi y'ikirimba cya president abo nabo mu madini yose mbere n'abazarumenyetso bifuza kwerekana ko bashyigikiye uwo mugambwe ufite icyo usabwa mu gihugu. Kubwa president Neva indongozi zibwirizwa gushyirwa imbere zitegerezwa gutorwa mu bantu batagira umwina n'ubugunge.
Indongozi zitegerezwa kuba ari intwari ikunda Imana idatwambara amaronko abadakwizi byose indongozi indongozi natanga kandi murumve intara uno munsi kuri iyi sahara zitanye ari bose bakuwe kubera ubugababwa kuba indongozi y'intwari n'indongozi ishobora kwikura abirongoye indongozi zingahe zishobora kwikura abazirongoye umuntu uri kubanyanganya uko bakize indongozi y'intwari n'indongozi imenya ko ari umwungeri umwenegihugu afite ingorane aba ari we afite ingorane iyo umwenegihugu asonje ategerezwa kurondera icyo gukiza igihugu gifite indongozi ni imana zishobora kugihereza gihe indongozi nyayo ni indongozi imenya yuko abenegihugu bamerewe neza cyane nabi ikabafasha gutora umuti.
kumutu wa mungu wa yomasengesho yale asoze lewe hazova higitega njene ikula nilojumu gamge uliku mutegeti umushikanganji umigendra nirene andi makungu alubea shingiro ya maze kuandikira wateru kilabi hugu na mashiramu muza makungu abatumira mulicho ikorgwa huku juja amerika jabo njubo butumire mukiri ngo chimnya kachumini nubishize awe episkopi katolika nibaho labu gururabe nivze wikorane mbele inchulo zitaringhe abategeti hugiticha na leta baba agrije kuivanga mwitunga nwajigi hugu nuhu kina politik ibi zahi nduse kuwa mihumbivi na mirongiviri kuwa prezidanda ishimi awe kubutegeti eloje ulikane za juja amerika.
Tu kivuga ku Burundi koperative 17 kuri 21 zimba zahabu mu ntara cy'itoke nizo zugawe n'abajejwe ntwaro kuko zikora umwimbu ntugaragari bene izo koperative zugawe bamenyesha ko ubukene bumaze kwinjirana bagasaba leta kuba tezurira n'inkuru dushikizwa na mugenzi wacu Desire Hatunimana.
Kuri uno wa gatatu umushikiranganje w'ubutare na gataka Uwizeye Ibrahim ari kumwe n'abategetsi batandukanye bakukira ubwo bushikiranganje baragendeye intara cy'ibitoke mu burengero bw'u Burundi. Ikibazo cy'abimbu butare na cyane cyane inzahabu nicyo cihariye ibiganiro. Ni mu gihe muri iyo ntara abajeje intwaro bugaye mu mpera z'umwaka uheze koperative 17 kuri 21 zakorera mu ntara ya cy'ibitoke mu makomini ya Mabayi na Bukiranyana kubera umwimbu wazo utagaragara. Umuntu ageze aho bimbi zahabu harangwa n'ibinogo byinshi kandi birebire bicukugwa nabo bimbi zo nzahabu. Bamwe mu bakora ako kazi bemeza ko baronka intica ntikize abandi bakamara n'ukwezi atacu baronse. Abari bafise akazi muri izo koperative zugawe aho imwe imwe ikoresha abakozi barenga 200 uno munsi bamenyesha ko ubukene bumaze kubinjirana nkuko bishikirizwa na Miburo Gabriel.
Yo muryango imeze bumeze nabi kumbure kuko gye nahora ntunzwe no kuba njambuye mu ruzi ariko uno munsi mfise imiryango y'abana bashika batandatu bamwe n'abanyeshure harimo ariko barasabwa inzu zo burara aho barara kumbure n'icyo bafungura ariko uno munsi mukuri nta benshi maze kangahe abana barara inzara mu gihe twahora tunyimba naja mu ruzi nyine nabona nkore ibyo bitanu byo 10 nagaburira umuryango ariko uno munsi amaze kurengera.
Reka n'abanyagihugu babana n'abakora ku kazi ko kwimiza habu bamenyesha ko ingaruka mbi zimaze kubashikira.
Nge nkanje sinimba ariko bamaze gufata intoro bakazifunga. Jyewe umwimbyi agiye kwimba naronka ikiro cifa avuye kwimba haronka ico afungura hagaburira abana. Nje hari gihe keshe mba nyibereye kwirigara urya avuye kwimba akazavata umwana wa mama ngwino nkore akazunkorera. Mugabo bamaze guhagarika intoro kuzimba. Kakira kazoki maguta.
Nao ndi Michel, alongoye koperative tugwizi bikogwa muri komune ya Mabayi iyo yibandanya ikora amenyesha ko umunsi umwe nabo nyene bazozibura. Amenyesha ko kwimbiza habu arakazi udakora uvuga ku mwimbu uhavuboneka.
Kazi ntakari keza cyane kubera maze yarabaye menshi muyaga nkuba ucika umwanya ku mwanya mwijoro ni kuva saa 5 z'ijoro ubucitse ama yamazi acaduga kuko kuva ku itariki ya mbere yo kwa mbere amazi siningera nsubira kwimbaho nahora nimba ndonderera ubwo butare bwa leta kubera nta muyaga nk'ubuhari amazi yaruzuye.
Abo barongoye amakoperative yugawe ari naho bahora bakura uburaro n'uburamuko basaba leta guca inkoni ngufi. Bemeza ko atamwimbu bashora mu makungu ahubwo ko bimba ntibaronke bishikirizwa na Nduwimana Deo umwe muri bo.
Turiko dukoma amashyi dutakamba dusaba yuko botubabarira bakatugirira imbabazi tukagerageza tukaraba ko n'uwatashoboye kuronka ngo ashikane iyo kiro Imana imufashije twoshyiramo ingufu nawe akaraba ko yorondera muri iki gice nawe akaronka.
Umushikiranganji w'ubutare na gataka Ibrahim Uwizeye yamenyesheje abumbiza habo muri cy'ibitoke bugariwe ku imiryango yuguruwe kugira baganire.
Mwaya amamezi ya transitoire finale ajya mantu twabwiye ko amezi atatu arahawe nabo bantu twasispanze badoze turi negosiye twumvikane ku buryo bwuko twese tukuramo inyungu byanse dice dutanga aho hantu bihera abantu niko bimeze cyanyaje ni societe tanke bene bo basikije
mu mpera z'umwaka uheze umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yagendeye abagwiza atunga b'intara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi nayo nyene yimbuka mu zahabu. Yababajwe cyane no kubona harabimbi zahabu ariko izo winje ntizishikanwe mu ibanki nkuru y'igihugu. Yagereranije abashora inzahabu mu makungu n'abansi b'igihugu. Yasabye abajejwe intwaro ko abimba inzahabu umwimbu ntugaragare bose bahagarikwa.
Yera gihagika barore ngara bisimu bihari aho mwimbe ubutare koronya njya mahera bijya butare yagiye he bujya butare bijya binogo ngo ni kabarore abanye kabarore ngo rika bijya binogo ngo na mwimbe mu butare ko mwabushoye amahera mwajanye ubuga njya mahera yagiye ugafata ukimbe ubutare ugatubushira abanyamahanga ngo nimwibereho mwebwe ugatuza rero weko yabataye dukeri mu kabare ngo mu bukere tuzopfa ngo gutega yemu
kirese aho mu ntara ya Kayanza na Cibitoke yindi ntara iri mwizahabu ni muhinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi aho hose umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko adashimishwa n'igikorwa cy'abimbi nzahabu yamenyeshereje aho mu Kayanza ko nibiba ngombwa abari muri ako kazi bazokakwa kagahabwa ababishoboye Desirato Ngimana Kigali Ijwi rya Amerika
mu Rwanda impunzi z'abanyekongo zahungiye zitangaza ko zibabajwe cyane no kubona igihugu za mukamwo kidafise ubushake bwo kugisubiza mu gihugu zahunze zivamo abahinga muri politike y'ububanyi n'amahanga nabo bavuga ko leta ya Kongo ifise ubushake buke bushimikiye kuri politike bwo gutahukana impunzi zayo gutyo rero impunzi z'abanyekongo zikaba zibandanya kuharenganirwa no kuba ibitambo bya politiki y'igihugu bavamwo n'inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Gloria. Iyi nkuru turayiga koko mu kanya kari imbere muratubabarira reka rero mu kanya duhe umwanya mugenzi wacu Thomas Kamirindi dushikirize bimwe mu bintu by'ingenzi byaranze amateka ya Amerika.
Inzozi za Martin Luther King Jr. ntiturazigeraho n'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubivuga izi nzozi ni bwoko ki ikaze mu kiganiro Amerikana. Martin Luther King Jr. yari muntu ki yavukiye mu mujyi wa Atlanta muri leta ya Georgia mu burasirazuba bw'amajyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 15 y'ukwa mbere 1929. Ku cyumweru rero yari kuba yujuje imyaka 94 iyo aza kuba kiriho. Yarize aminuza amashuri ya filozofia na teolojia. Ise umubyara Martin Luther King Sr. yari pastor mukuru w'urusengero Ebenezer Baptist Church ryo mu itorero ry'ababatista n'umwe mu bantu b'imena baharaniraga uburenganzira bw'abirabura no guca ivanguramoko ry'abakorerwaga. King Jr. yakurikije umubyeyi we aza no kumusimbura ku buyobozi bw'urusengero rwe i Atlanta. Yayoboye imyigaragambyo myinshi mu ituze mu mijyi itandukanye yakanguye igihugu cyose cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo by'akarengane, ubusumbane, ivanguramoko no kudahabwa ubutabera. Imyigaragambyo myinshi yajyanaga n'urugomo polisi yakoreraga ababaga bayirimo nko kubahondagura n'ibibando, kubamishagiraho amazi asohokana ingufu nyinshi mu mpombo, kubarisha imbwa no kubafunga ku bwinshi. King Jr. nawe byamubayeho kenshi. Itangazamakuru ryagize uruhare runini cyane kugira ngo bimenyekane. Nibyo bikorwa bya mbere na mbere by'abirabura ibitangazamakuru byose bikomeye by'umwihariko iby'abazungu byitayeho ku buryo budasanzwe. Muri iyo myigaragambyo yose ibiri yabaye indashyikirwa. Mu mwaka w'1955 guhera ku itariki ya 5/12 ubwo King yari afite imyaka 26 y'amavuko kugera ku itariki ya 20/12 1956 ni ukuvuga umwaka wose n'ibyumweru bibiri, King yayoboye imyigaragambyo y'abirabura yo kwanga kugendera muri bisi z'umujyi wa Montgomery, umurwa mukuru wa leta ya Alabama ituranye n'iya Georgia. Abirabura bahisemo kujya bajya ku kazi cyangwa se n'ahandi hariho hose ku maguru aho gufata bisi. Byahombeje cyane sosiyete za bisi, biza kubyara amategeko yaciye ivanguramoko mu mabisi n'ahandi hantu hose hahurira abantu benshi. Yatumye King atangira kumenyekana cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku isi. Ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa munani 1963 King yayoboye imyigaragambyo yabaye akataraboneka mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu barenga 250,000 bari baturutse imihanda yose y'igihugu bateraniye mu murwa mukuru Washington DC ku rubuga runini bita National Mall ruri hafi cyane y'ingoro y'umukuru w'igihugu Maison Blanche, ingoro y'inteko ishinga amategeko Congress n'icyicaro gikuru cy'ijwi rya Amerika. Ntakoraniro rizwi ryari ryarigeze rihuza na rimwe abantu bangana gutyo mu gihugu cyose mbere yaho, barimo n'abazungu benshi. King yavugiye ijambo ryinjiye mu mateka ryiswe I Have a Dream, ni ukuvuga ngo mfite inzozi. Aragira ati mfite inzozi ko umunsi umwe abakomoka kubahoze ari abacakara n'abakomoka kubahoze batunze abacakara bazicara ku meza amwe y'ubuvandimwe. Mfite inzozi ko igihe kizagera abana banjye bakaba mu gihugu kititaye ku ibara ry'uruhu rwabo, ahubwo kizashyira imbere ubwenge bwabo. Ijwi rya Amerika, ibikorwa by'abirabura na Martin Luther King Jr. byabyaye amavugurura yinjiye mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twavuga nk'itegeko ryitwa Civil Rights Act ryo mu 1964 rica ivanguramoko n'ivanguraritsina mu kazi, mu burezi bw'igihugu n'ahantu hose hahurira n'abantu benshi. N'itegeko ryitwa Voting Rights Act ryo mu 1965 rivuga ko buri muturage wese wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika afite uburenganzira ntavogerwa bwo gutora no gutorwa, kandi ko inzitizi zose zabijyamo zinyuranyije n'itegeko nshinga. Ibyo bikorwa kandi byatumye Martin Luther King Jr. abona igihembo Nobel cy'amahoro mu 1964. Amadolari y'iki gihembo cye 54,000 y'icyo gihe yose yayahaye Muvoma iharanira uburenganzira bw'abirabura no kurwanya ivanguramoko. Ariko rero byamukururiye n'abanzi benshi bagerageje kumwica inshuro nyinshi, baza kubigeraho ku itariki ya kane y'ukwezi kwa kane 1968. Baramurashe yitaba Imana yari afite imyaka 39 y'amavuko yonyine gusa. Ku cyumweru tariki ya 15 y'uku kwezi kwa mbere ku isabukuru y'imyaka 94 y'amavuko ya King Jr., Perezida Joe Biden w'umugatolika yagiye kwifatanya n'abayoboke b'urusengero Ebenezer rwa King. Si we mukuru w'igihugu wa mbere uri ku butegetsi wari ubasuye. Ba President Jimmy Carter, George W. Bush, Bill Clinton na Barack Obama bamubanjirijeyo mu gihe cyabo. Ariko umwihariko we nuko we ari uwa mbere muri bo bose wabwirije mu rusengero rwa King ku meza ye. Kuri we inzozi za King ntizirajya mu bikorwa uko bikwiye. Perezida Joe Biden aragira ati kimwe mu byo yavuze urya munsi wo mu 1963, inzozi zo kubona buri muntu wese yishyira akizana, inzozi zo kubona buri wese afite ubutabera, kugeza n'ubu biracyari umukoro wacu wo kuzigira ukuri kuko tutarabigeraho.
Bakunzi radio Ijwi rya Amerika, mwaduteze amatwi ibiganiro byo kuri isaha bigarukiye ngaha. Turabashimiye kuba mwaduteze amatwi. Turashimiye kandi na umuhinga yadufashe mu buryo bw'izuma Cornelius, tukaba dushimiye kandi na Nadia Taha yadufashe kwigiranya ibiganiro twabashikije kuri isaha. Turasubiye kubatira kamo mubandanye mwumviriza ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.